Radio Ismi d'Amerik. Nushuti mweze mwuzi teza matwi, ndabara mwuzi mwiri weneza, hanu mwuri studio gata anu, mwuri kumena anje fide niongavo, kaba daba haikaze, mwiri gane zirachu, vizyo kuri isa.
Gubanjugu tungane nubustaba yuko kubutabo vana, imanzo zikagoma zikuri kilanua, wakabashumbusha, hanyuma nabonyene, wakabahi gihano guko, babi gizo babi vona guko, jani barabana yuko bubahoho tela wakabachama voko.
Uo ni Leonia Habonimana. Rera umwe mu bana babiri bace bibikonjo bagirizwa ku bibigori ku mutumba wa Kiremba wa Karemba muri commune Itaba ya Gitega mu Burundi. Igitero cumi yabuzi cabereye mu karere karimo umutekano muke mu raroko bw'ikigobe cya Sinai mu Misiri cyahitanye abantu 255. Emmerson Mnangagwa yarahiye umunsi kwa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yemeye guhindura ikomeye ku bintu bimaze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. Oscar Pistorius yahoze ari umununutsi rurangiranwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriwe umunyororo muremure kuruciriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steenkamp mu mwaka w'2013. Izi ni zimwe mu nkuru tubashikiriza mu buryo unonosoye mu kanya. Tubashikize amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Abategetsi bajeje umutekano mu gihugu cya Misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu uno munsi wa gatanu. Icyo gitero cyabereye mu karere karimo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe cya Sinai. Abantu 255 bahasize ubuzima. Abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijeje umutekano mu musigiti wa Lauda muri antunga mu gisagara cha Bir Abed bamenyesha ko abantu bari mu modoka zine batanguye kurasa mu gihe cy'ibisabisho by'uno munsi wa gatanu. Ababonye ibyabaye bavuga ko abo bagwanyi barashe ku mambulance abatwaye bakomeretse mu bitaro biri hafi zibavanya habereye igitero. Intagondwa z'abayisilamu kenshi zahize inteko zijeje umutekano mu bitero byazo, yamara zaragize ibitero no ku masengero y'abakristu hamwe no ku misigiti. Indege z'ingwano z'igihugu cya Misiri zivuga ko zizagize ibitero mu bibanza by'abagira iterabwoba mu karere ka Sinai nyuma y'igitero cy'uno munsi kwa gatanu ku musigiti wa Al-Rauda. Emmerson Mnangagwa yarahiye uno munsi kwa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. President Emmerson Mnangagwa ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe mu gihe igihugu cyasinzikajwe ikomeye mu kiringo cy'imyaka 37 intwaro ya gahotoro ya Robert Mugabe. Mugabe yatanze imihoho ku munsi wa kabiri nyuma ko aremewe bikomeye n'igisirikare n'umugambwe uri ku butegetsi za UPF. Mu ijambo ryiwe inyuma y'uko arahiye Mnangagwa yatangaje ko Zimbabwe izogerageza kuriha amadenifiti y'amakungu. Yamenyesheje kandi ko Zimbabwe izokorohereza kurushiriza ibidandazwa byinjira mu gihugu kandi ko azokorohereza abanyazimbabwe kugira baronka amafaranga y'agaciro yatanze kandi umuhango ko azogirisha amatora mu mwaka uza nk'uko bitegekanijwe. Mnangagwa yabwiye abantu isinzi bariko aramwumviriza mu kibuga c'inkino cyo ku mugwa mukuru Harare ko igikorwa gikenewe muri iki gihe ari gusubira kubaka igihugu. Yatangaje ko azoshumbusha abarimyi n'aborozi batakaje ubutaka bwabo ku ntwaro ya Mugabe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye abategetsi bashasha ba Zimbabwe kugirisha amatora atunganijwe ku mugaragaro kandi atarimo amahinyu. Oscar Pistorius yahoze ari umununutsi rurangiranwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaciriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steenkamp mu mwaka w'2013. Umunyororo yaciriwe uyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho. Sentare nkuru yungururizwamo imanza muri Afurika y'Epfo yongereje uno musi wa gatanu munyororo wa Pistorius mu kuva ku myaka 6 uja ku myaka 13 n'amezi 5 abashikiriza manza bari basavye umunyororo w'imyaka 15 kuri Pistorius batangaje ko imyaka 6 y'umunyororo yari yaciriwe imbere yaho yari mike cyane ku buryo butangaje umuvugizi w'umuryango wa Steenkamp yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ku muryango wiwe wemera ko ubutungane bwakoze akazi kabwo kandi ko babwize igi Pistorius yarashe Steenkamp mwaka w'2013 yagumye avuga mu rubanza rw'iyo ko yamwitiranije n'umusuma. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa@com. Amakuru yo mu karere sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu yanse ubusabe bwa Madame Victoire Ingabire tavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Ingabire atwara umugambwe FDU Inkingi utaremegwa n'amategeko y'u Rwanda yari yitwaye asaba ko yo sentare yotege ku Rwanda ruka mufungura inyuma y'imyaka irenga indwi afunzwe. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha yakurikiranye iyi nkuru.
Kimwe mu bikuru bikuru Madame Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda yari yasabye ko sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka akazi na muntu yotege ku Rwanda nuko yorekugwa akaburana yidegenvya inyuma y'imyaka irenga indwi afungiwe mu gihugu ciwe. Sentare yahakanye ko idashobora gufata iyo ngingo yo gutegeka irekugwa ry'uwo atwara umugambwe FDU Inkingi utaremegwa n'amategeko. Umucamanza Elhaji Gise aturuka mu gihugu cha Senegal yasomye ngingo yaseguye ko iyo sentare idafise ubwo bubasha. Yongeye koko uwitwaye hamwe n'abamuburanira atavyemezo bikwiye batanze bigaragaza ko akwiye kurekugwa. Gusa umucamanza Elhaji yamenyesheje ko iyo sentare itobera intambamyi u Rwanda hamwe gwabona ko bibereye ko Ingabire arekugwa. Naho biruko sentare yavuze ko u Rwanda gwahonyanze ingingo zibiri mu gufunga Ingabire. Iya mbere iyo sentare ivuga ko atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegenzyo. Iya kabiri iyo sentare yatangaje ko u Rwanda gwahonyanze ubwigenge bw'uwo mukenyezi bwo gushikiriza ivyumviro. Aho sentare imenyesha ko Ingabire atwara umugambwe FDU Inkingi amajambo yose yavuze atari gufatwa nk'icaha kuko avuga nk'umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta. Nabo biruko sentare yongera ko hari amajambo adakwiye gushikirizwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo. Ingabire yari yitwaye kandi anavuga ko urubanza rwiwe rutaburanishijwe mu Rwanda n'abacamanza bigenga kandi yakurikijwe amategeko. Aho sentare yavuze ko atamategeko yahonyanzwe. Ikindi uwo munyapolitike yitwaye avuga nuko ingo z'abamwunganira hamwe n'amasura yiwe zasatswe n'igipolisi ko rero hawonyanzwe agateka kiwe. Naho nyene sentare yakanye ko atamategeko yarenzwe mu gihe igihugu kibonye ko ari ugukingira umutekano w'igihugu. Yabo yitwaje yaba na leta y'u Rwanda yitwariwe nta ruhande na rumwe rwari rwaserukiwe igihe ubwo rubanza rwasomwa. Iyo ngingo imaze kuja habona mu bayikurikiye hari ibyo bashimira iyo sentare n'ibyo bayigaya. Uyu ni Karine Probert umwe mu banyamategeko bakorana n'iyo sentare.
Je félicite la cour avoir rendu cet arrêt.
Ati ndakeje sentare ku ngingo yasomye cyane cyane ku byerekeye ko uburenganzira bwa Ingabire bwo gushikiriza ivyumviro bwaho nyanzwe kuko yafatiwe ku byo yavuze kandi ari umunyapolitike. Kubimuhanira rero bisubiza inyuma ubwo bwigenge. Ariko na sentare yagarutse iravuga iti nukura bibihe u Rwanda rurimwo. Nibaza ko sentare yaravye imigenderanire itari myiza ifitaniye n'u Rwanda naho atarekuwe ndivyeye ko ico gihugu kizosubiza mu gateka uwo mukenyezi.
Pour rétablir les droits de Madame Ingabire.
Gusubiza mu gateka kiwe Ingabire nivyo nyene yo sentare yasavye ko vyokogwa n'u Rwanda mu kiringo cy'amezi atandatu ari imbere gusa abandi nabo batashimye ko amajwi yabo yumvikana bavuga ko ari ingingo ifobetse kuko yatavuzwe neza ivyo ico gihugu kizokora abandi bati birababaje kubona iyo sentare itavuze uwatsinze urubanza hagati y'impande zibiri ico sentare yirinze kugira ico kivuga ko naho Ingabire yasabye ko yoronswa indishi y'akababaro aho yahamagariwe kudondagura ivyo yifuza byose mu minsi 30 na Rwanda hari byo rwasabwe rwarasenyura amasezerano yemerera abanyagihugu n'amashyamwe yigenga kwitura iyo sentare ubutwari iyo sentare Sylvain Auré avuga ko ari bisanzwe Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga 7 afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yompi mu mwaka w'2010 atahuse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha n'ivyumviro by'ihonyabwoko ico bita ingengabitekerezo ya genocide vyamuviriyemo gufungwa imyaka 15 Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru umucamaza muri sentare nkuru mu Rwanda yemeje ko ingingo ifunga vyagateganya abanywanyi ba FDU inkingi idahinduka avuga ko ingingo yabo yokunguruza kwabo atashingiro ifise ko bategerezwa kubandaranya gufungwa vy'agateganyo inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa
iminota ibarirwa muri irindwi niyo umucamanza mu rukiko rukuru yakoresheje asoma imyanzuro y'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi ritemere gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bamugejejeho n'icyemeza baregwa bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye FDU mu mujyi wa Kigali na mugenzi we Vena abayisenga bivuga ko ayihagarariye rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bakurikiranye bahagaze imbere y'umucamanza uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwari ruhagarariwe mu cyemezo cye umucamanza mu rukiko rukuru yahereye ku nzitizi abaregwa bombi bamugejejeho zo kuba bavuga ko yakererewe kuburanisha ubujurire bwabo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2017 nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yanzuye ko bwana Ntirutwa na mugenzi we bwana Bayisenga bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 yemeza ko hari impamvu zikomeye ku byaha baregwa byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda abaregwa bavuga ko bahise bajurira icyemezo cy'umucamanza kandi ko ubujurire bwagombye kuba bwarasuzumwe mu gihe cy'iminsi 5 bityo ko kwirengagiza inzitizi zabo byaba ari ukubarenganya nkana umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko izi nzitizi nta shingiro zifite aravuga ko abaregwa batagaragaza ko urukiko rwaba rwarirengagije nkana ubujurire bwabo kandi ko iminsi 5 iteganywa n'amategeko yo kubusuzuma ishobora kongerwa bitewe n'indi mirimo y'urukiko umucamanza kandi yavuze ko abaregwa batagaragaza niba hari abandi baba barazuriye nyuma yabo nyuma bakabatanga kuburana ku ngingo y'ifungwa ritubahirije amategeko abaregwa bombi uhereye kuri bwana Bayisenga avuga ko yafatiwe rubavu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 n'abantu bambaye igisivile bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamwerekeza hazwi nko kwa Gacinya Gikondo mu mujyi wa Kigali aravuga ko yahamaze ibyumweru bitatu umuryango w'ubutaza aho aherereye bwana Ntirutwa nawe kuri ingingo y'ifunga ritubahirije amategeko avuga ko yafatiwe i Kigali ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 n'abantu bambaye igisivile bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamufungira ahantu hatazwi aravuga ko yahamaze iminsi 17 umuryango w'ubutaza aho aherereye abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi bombi bavuga ko umucamanza wa mbere yabirenze afata icyemezo kibafunga ubushinjacyaha bwariko bukavuga ko inyandiko zifatwa zatanzwe n'ubugenzacyaha arizo zagombye kuba zishingirwaho kuko ibizikubiyeho bihabanye n'ibyo bavuga umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko umucamanza wamubanjirije mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yasuzumye ingingo asanga abaregwa batarafunzwe bihabanye n'amategeko nawe yanzuye avuga ko bigaragara ko hari impamvu zikomeye zituma abarwanashyaka ba FDL inkingi bakomeza gukekwaho ibyaha baburana n'ubushinjacyaha kandi ko kubera bukibakoraho iperereza bagomba gukomeza kuba bafunzwe by'agateganyo yashimangiye ku icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wamubanjirije kidahindutse abaregwa bahise bashyira imikono ku icyemezo cy'umucamanza ku masura bagaragaza ko batakishimiye bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali na mugenzi we Bayisenga Vena bivugwa ko ahagarariye ishyaka mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu biyongereye ku bandi barwanashyaka barindwi nabo bafunzwe abo bafunzwe mbere barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDU uretse kuba barafashwe bagafungwa mu bihe bitandukanye naho ubundi bose bararegwa ibyaha bimwe byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda ibyaha byose barabihakana bakavuga ko byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gusenya no kwikizira ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ishyaka FDU inkingi ryamamaye cyane mu 2010 umwaka mukuru w'irishyaka Madame Victoire Ingabire Umuhoza yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu n'ingingo itaramuhiriye kuko inkiko z'u Rwanda zamuhanishije gufungwa imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba no kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Kuri uru rwego birasaba ko Bwana Théophile Ntirutwa na Bwana Venant Abayisenga bategereza urubanza mu mizi ku itariki na n'ubu itaramenyekana. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi abana babiri b'imyaka 5 n'imyaka 9 baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba ibigori ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba intara ya Gitega. Abagirizwa bariyemerera icaha aho bapfungiwe mu gashoro k'inyamirira mabi muri komine Itaba. Ibindi kuri inkuru twumvise umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Abo bana babiri baciwe igikonjo cy'ububamfu umwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu ku mutumba wa Karemba komini Itaba intara ya Gitega hagati mu Burundi batemwe bikekwa kuba bari mu bantu biba ibigori mu mirima nk'uko bimenyeshwa n'abiyemerera gukora ico caha. Bizimana Richard w'imyaka 6 yiga mu mwaka wa kabiri na Ndayishimiye Arinde w'imyaka 9 aho bagwariye mu bitaro vy'ikibuye muri komine ya Bukirasa z'intara ya Gitega barahakana ko atabigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavuka yakorotse mu itongo wabo. Bose basanzwe ari impfuvyi barezwe n'incuti zo mu miryango. Abona Imana Leonia arezwe umwe muri abo bana.
Iryo voka bandura ko amavoka hari hakantu kakonga urumva kegereye umwonga nyavoka nagere kari kugacama ku mwonga urumva rero banduye nyamavoka baca ngo bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo mpanda nyabigori ngo nyabahungu ngo bacava mu gitoki ngo baca bavuga ngo nimuhagarare ngo baca barahagarara urumva nyene bakwise ngo umwaka ubwo buvuka bubiri ubundi buvuka bubiri bahagaze ngo baca bababwira ngo shira amaboko hasi ngo baca barashira hasi nyene ukuboko ngo warubika hasi ngo baca baratema batemye umwe ngo aranka gucika ngo ashare bazana imbuga itaba cyo barakerereje nyene baraheza induru nyera ngo bwana bwarakomye induru umugango ntago ntacyatabaye.
Abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishyamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nk'uko tubibwirwa na Leonie abona Imana.
Nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano baca baraza barabafata babafasha ati rero tubafashe nimubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza.
Umukenyezi arafite icyo asaba ku byabaye.
Kugubanje gutungane ni ugusaba yuko bwovuza abo bana hanyuma bahereje bavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikagoma zikurikiranwa hanyuma zikurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano kuko babigize babibona kuko bajya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko.
Nziri busa Matilda nawe nyine afatanya nabona Imana kurera abo bana b'impfuvi
bo baba turuje inganji bo turabira abo bana kuno bameze bakabona icyo bagikwiye twe nta rubanza twoca nibo bo kwicira kuko abo bana bose ni impfuvi ubona fisese urya na fisese bose ni impfuvi kandi mu bisanzwe turakenye turabakene uwo ni muramwanje mu bisanzwe umwana agenda enda mutunze kandi abo bana bose basigaye muhira nije enda batunze nk'ubu ugenda umukene nta kintu nikora kosira asiyosiki ndayijya ari uko mvuye gukorera abantu.
Salvatore Bakundukize jeje ibibazo by'imibano muri komine Itaba yagize icyo avuga kuri ubwo bukozi bw'ikibi.
Mu bisanzwe witegereje ibyabaye biteye agahinda ntacyo umuntu yabivuga ko mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ejo ntibazoce basohoka bidegenza bavuga yuko inkozi z'ikibikumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekugwa. Twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubwire yuko ata bantu bazabarihanira niyo umuntu yabafashwe mu cyaha mu ikosa kanaka kuyo kwitura ubutungane.
Ndayikengurukiye Shadrack w'imyaka 19 n'abayubaye Didier w'imyaka 16 aho bafungiwe mu gasho k'inyamirira mabi muri komine Itaba bariyemerera ko ari bo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza ubyo bakoze. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele Antoine kuri iyo nkuru. Abarundi bane bariko bararuba mu kiyaga Rweru bafashwe n'abasirikare b'u Rwanda bagenda babatwaye abandi babiri bagarujwe n'igisirikare cy'u Burundi. Abarovyi bo mu Rweru ku ruhande rwa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga bavuga ko iryo fatwa rya bagenzi babo rituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi bagasaba ko iyo narwugwa. Ibindi kuri inkuru twumvise umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuchambu chabarovji chanzove kukiaga Gweru niho abarovji babarundi bane bafashwe mu gitondo cy'uwo wa gatanu buririye amato yabo. Niho ku birometero vya baba 90 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abarovji babiri bazindutse kuroba inyuma zabo babonye uko bafashwe. Nabo nyene bavuga ko bari bafashwe.
Abo bagiye bajanye bababonye nk'uko nyene baciye ko bacamuye ahantu munsi y'isasa. Babatoye nyene ku mwega w'i Burundi nta wari yababonye ku ntu bari baje. Hari hakiri mu mutwenzi
abandi bane bari imbere zacu bari bamaze kubatwara rero n'ubu ntitotiko abasikanye cyivure bamwe babarekuye nabo bavuga ko tutakwiye mbere kujya dukomeza kubavogera mu mazi y'iwabo kandi aho hantu no kwitwara mu mazi y'u Burundi
ntabwo mwamwari mwarenze kugira mu rondero dufi hari
oya twari mu Burundi mbere kugira tuzogere mu ruzi ku Rwanda twaba twa tusigaje kugenda nk'ibiro nka 200 n'ibindi.
Aya makuru aremezwa n'abajeje intwaro muri komine na zone ya Masaka ya komine Giteranyi ahatwarirwa abo bafashwe. Celestin Ngendakumana mukuru wa zone Masaka avuga ko atari abambere bafashwe n'abaserikare b'u Rwanda.
Hari uwitwanya Benda Nestori agira ahwanye ikiringo cy'amezi atatu ari mu Rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo bacira bamenagura kuko ntiyongera kuboneka. Hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene harimo uwitwa Nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye. Makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu butobusho butandukanye umugabo wonya Benda Nestori turashaka kumuronga.
Twashatse kumenya ingene abakorera mu kiyaga bashobora kumenya ahari urubibe rugabura u Rwanda n'u Burundi mu kiyaga. Umukuru wa zone Masaka arabisigura yerekana ko abasirikare b'u Rwanda barenze urubibe.
Yego nubwo urubibe dushobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga. Ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu by'ukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga.
Umwe mu bagize komite y'uburovyi ku cambu canzove avuga ko urubibe rusoba abarovyi ku mpande zose.
Yego tugereranije kubera ko atarubibe rurimo baraza bakinjira mu mazi y'u Burundi. Hama badukinjira mu mazi y'u Burundi kubera ko twe turako mwibona harubibe barurimo turagerageza kugira ngo tuce turaba ukuntu bishobora kubona ko barenza cyarubibe bigaca bitugora cyane. Abajijwe umutekano ntabwo tugira tubabwira kubera yuko twebwe nta rubibe tuba tubona ruba ruhari.
Abarubyibo bavuga ko izo ngorane zose ziriko zituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda bari n'icyo basaba kuri icyo.
Migenderanire yo mu Burundi n'u Rwanda imeze nabi gose kuko urumva abanyarwanda bakomeje kutwibasira nyine baje bakomeje baca kudutora mu Burundi baca kutwononera badahombye mitahe bakomeza nyine kutuja imbere hanyuma bakakomeza kuca badukurikirana bakongera bakumvikana nabo babanye b'u Rwanda kugira ngo bareke gukomeza baza kudusanga mu Burundi kudukoresha nabi. Yego no tubituma numva ko imigenderanire atari myiza.
Oya ni mibi nziheza n'ukuri nibakoresha ubwumvikane natwe turabe kuko tuguma turongera irasiyo y'abana.
N'umukuru wa zone Masaka yagize icyo asaba.
Icyo dusaba ni uko abanyarwanda bokubahiriza abarundi kandi ikindi dusaba ni uko batosura kubafata baca babasinzikariza ubuzima kuko hari uwo bigeze gufata iko yuzuye Imana Damiano baramukubita aramererwa nabi gushika avurirwa mu bitaro i Mugano. Tugasaba n'abayotegetsi b'u Burundi ko botubaha gufi kugira ngo icyo kibazo kize kirava mu nzira atangorane ziyunze kubaha.
Ibibazo ku barovyi bakorera mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi bituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyari bimaze kuvugwa no ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu biyaga Rweru na Cohoha aho hari n'abamaze kuharasigwa. Ku cyambu canzovye ku kiyaga Rweru mu ntara ya Muyinga y'u buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri umwanya twumviriza amakuru yerekeye ingino mu karere k'ibyaga binini duhere mu Rwanda aho turi kumwe ku telefone na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude wiriwe?
Mwireneza Fidel.
Watubgira makuru yereke ingino tegeka nizwe ziteka njwe mumbera zindu kwa Rwanda.
Haicho na wabgira nuko championa yungtira maguru mkichiro chambere Rwanda izavigeze kumusuwa ye wa munani nikini kabita iganyizwe ejo kwa gata anda tundete nezo wonde kuchumeru na wabgira ko imikino ine ayungtika nizwe kumusi wezo aho ikipe ya pere kutuiza chira mkura vito riporo ikigari ikipe Miroplast hari ya kuchimuga chuka Mirongo Igikondo ikazahura n'ikipe Amagaju undi mukino uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC uzabera kuri stade na Mitiara kumumena ikipe ya Bugesera izakira Sunrise Nyamata iyo mikino niyo ine iteganyijwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu indi mikino itatu izaba ku cyumweru ariyo ikipe ya Kirehe izakira Espoir ku kibuga cy'Kirehe mu karere ka Kirehe umukino wundi wa kabiri uzahuza ikipe ya Gicumbi FC izaba yakiriye Police FC ku kibuga cy'Gicumbi hari ibyumba undi mukino uzahuza Kigali na Etincelles FC aho ngaho hazaba ari stade ya Kigali I Nyamirambo imikino irindwi muri rusange ababwira Fidele ko ikipe ya mbere kugeza ubu ngubu kuri gahunda y'agateganyo ya shampiyona ari ikipe ya Kiyovu Sport mu mikino irindwi imaze gukinwa muri shampiyona imaze kugira amanota 15 ikurikiwe na APR FC n'amanota 18 mu mikino irindwi ya gatatu na AS Kigali n'amanota 13 mu mikino irindwi hanyuma ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ikipe ya Kirehe FC ifite amanota 6 mu mikino irindwi.
Muri make uretse umupira w'amaguru hari izindi kino baziri ko ziraba ubona hari cyo vugwa ko
navuga ko nta byinshi biri kuvugwa mu mikino cyane cyane gusa umupira w'amaguru tugarutseho twavuga ko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Antoine Hey umudage amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi 23 bazitabira irushanwa rya Sekafa rizatangira urabizi ko Sekafa izatangira mu cyumweru gitahariye muri Kenya amaze guhamagara abakinnyi 23 bazitabira.
Urakoze ari Jean Claude Munyandinda tuve mu Rwanda dukubite mu Burundi aho Evariste Nzikobanyanka nawe atubwira amakuru y'inkino zitekanjwe mu mpera zindwi mu Burundi. Evariste wiriwe
wiriwe neza Fidel.
Nizihe nahe makuru ategekanijwe ku byerekeye inkino mu mpera zindwi?
Amakuru y'inkino ategekanijwe mu mpera zindwi ni uko shampiyona y'igihugu mu cyicaro cya mbere izo bigeze mu mpera zindwi rero ku munsi igira wa 14 w'ihiganwa no kuvuga yuko hategekanijwe inkino 8 zizobera ku bibuga bitandukanye by'igihugu. Fidel no kubwira ko inkino zihambaye muri izo nkino 8 ari inkino zitatu n'urukino ruzohuza kuri stade Gizigiro mu Rumonge umugu vitaro hamwe na Musongati w'Igitega n'urukino kandi ruzohuza kuri stade Rukundo Ngozi Message Ngozi na Leria ho Bujumbura n'urukino kandi ruzobera imuyinga ruzohuza Olympic Stade muri iyo ntara na Aigle Noire w'Imakamba.
Shampiyona igeze he?
Champion igeze ku munsi ugira uwa 14 gushika ubu umugwi wa mbere uri kwisonga no mugwi Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wo mu gisagara cha Bujumbura benshi bazi ku izina rya Rumuri kuko no mugwi wavukiye muri kaminuza y'u Burundi umugwi wa nyuma rero uri mu kibazo cha 16 gushika ubu Delta Star wo mu Gatumba.
Urakoze yari umenyesha makuru wacu ku vyereke inkino Evariste Nzikobanyanka mu Burundi. Njuti muriko mukurikirana ibiganiro byacu mukanya tu asezera ku biganiro n'amakuru tubafitiye kuri isaha yamara imbere ya Afrika tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twari tubafitiye. Abategetsi bajeje umutekano mu gihugu cya Misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu no munsi wa gatanu. Icyo gitero cyabereye mu karere karimo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe cya Sinai abantu 255 bahasize ubuzima. Abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijeje umutekano mu musigiti wa A Lauda mu gisagara cya Bir Al Abel. Kuri ni inkuru twabwiye ko Emerson Mnangagwa yarahiye no munsi wa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze imyaka 37 kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. President Emerson Mnangagwa ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu mu gihugu cyasinzikaje bikomeye kiringo cy'imyaka 37 n'intwaro y'agahotoro ya Robert Mugabe. Oscar Pistorius yahoze ari mu nonotsi rurangiranwa muri Afrika y'Epfo yakiriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana River Steenkamp mu mwaka w'2013 inyororo yaciriwe biyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho. Nshuti mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha n'ibigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.